kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. No musi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2022. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ijumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Mu Burundi tubibutsa ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri programme yacu nshasha ku munsi wa kabiri turaganira hanini ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme. Nicyo cyose cyose cyoterera ku buzima bwabo bwa misi yose. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwari muzi ko ibikino utugenegene ari umwuga ufasha cyane abantu kuremuruka umutima, harimo no gufasha umwigeme cyangwa umukenyezi guserura icyumviro ciwe biciye mu bikino cyangwa utugenegene. Kaza mu kiganiro muri sangacu uyu munsi aho tugiye kwihweza akamaro k'ibikino byo bita théâtre cyangwa utugenegene kuri uyu munsi. Mwese rero murararitse mukandi muhamagare muterere cyangwa kandi mudusangize utugenegene cyangwa udukino muzi dushobora gutwenza abandi. Ni mu kiganiro muri sanga. Ikaze mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Ibikino ndemurura mutima bishobora gufasha umukenyezi n'umwigeme kumenya uwari we, ibibazo vyiwe n'uburyo yo bikemura. Nivyo ishirahamwe ry'ibikino Umunyinya rikora mu Burundi, rimwe mu mashirahamwe atari menshi cyane mu gihugu muri kino gihe, ririko rirakoresha mu kuremurura imitima y'urwaruka, abakenyezi n'abandi mu buzima bwabo bwa misi yose. Twatumiye rero abo mwishira hamwe Umunyinya, turi kumwe na Rivardo Niyo Nzigiye ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe. Tukaba twizera kandi no kuronka umwe mu bigeme b'iryo shirahamwe, nawe nyene akora udukino muri iryo shirahamwe. Ni Fides Niyonzima, mukinyi muri Umunyinya. Fides Niyonzima, rero kaze rero mwese nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro, kandi twanabararitse ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobore kudusangiza utugenegene, udukino muzi dutwenza, mushobora gusangiza n'abandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni yayindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo nimero mushobora guhamagara mugaterera mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ikaze mwese. Reka rero twakire abatumire bacu duhereye kuri Rivardo Niyonzigiye, ntihenze neza ku izina ryiwe, Niyonzigiye ajejwe imigambi. Kaze neza mu kiganiro muri sanga. Rivardo turi kumwe? Ndumva telefone imugoye gato. Turagerageza kumugarura ku murongo wa telefone ariko nkuko twabararitse ku rubuga rwa Facebook murashobora naho nyine kwandika ko ibibazo ivyumviro ku batumire bacu uyu munsi aho tugiye kuganira ku bikino ndemurura mutima bishobora gufasha uwari we wese no munsi turaraba ukuntu bishobora gufasha umukenyezi cyangwa umwigeme ariko uko bishobora gufasha umuntu wari we wese mu kibano mu gihugu rero irishira hamwe umunyinya riravuga yuko ibikino ndemurura mutima bishobora gufasha kunga ubumwe hagati y'abantu kumenya guserura ivyumviro kumenya umuntu wari we akamenya gukina ibikino bijanye n'ubuzima bwa minsi yose mu buzima bw'abantu nawe nyene bikamufasha mu buzima bwiwe muri rusange nkuko twabivuze rero twatumiye iryo shira hamwe umunyinya mu Burundi ashira hamwe rigira ico bita mu gifaransa canke mu cyongereza comedy barakina mara théâtre cyo bita tugenegene mushikirize utwo mwoba mufise mwebwe namwe mushobora gusangiza abanywanyi bishwe cy' America. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko umutsimire wacu Rivardo yashoboye kuboneka. Rivardo kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Yego murakoze cyane.
Murakomeye.
Yego turakomeye sinzi namwe.
Turaho turashima natwe kaze murakoze gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri rishyira hamwe ryanyu umunyinya rikina ibikino utugenegene théâtre comédie biritwa kwinshi cyane mutuganirize byinshi bijanye navyo turizera kandi no kuronka Fides Niyonzima umwe mu bakinyi banyu bibikino Fides Niyonzima twaba turi kumwe ku murongo.
Yego nawe turi kumwe.
Amahoro neza kugeza kaze mu kiganiro.
Amahoro neza.
Muraho neza.
Amahoro neza. Ndahanda kumeye nana n'umwana ndabizera.
Turaza kugerageza kubashira ku mirongo ibiri itandukanye telefone ni gora ariko reka tuganire. Mpereye kuri mwebwe Rivardo mwatanguye irishira hamwe gute ndakeka mu mico y'ikirundi no mu kinyarwanda sumwuga benshi bashoka birukira gukurikirana mwatanguye gutirishira mu ryanyu.
Yego murakoze cyane. Nisanzwe irishira hamwe ryacu ko twayitanguye nk'umubeshe cyane hano mu Burundi no mu Rwanda kamwana ashaka no muri Afurika ni hake bibaza ko ibikorwa ibyo bikorwa by'imikino bisanzwe bifatiye ku bikorwa by'imico kama benshi ntibabifata nk'ibintu by'uku nk'ibikorwa bene bokora ibikorwa byo gutwara umwanya wawe wose umunsi wose indwi yose igahera hama ugatanga n'umusaruro. Rero twebuko twatanguye rino shyirahamwe twari turi muri kaminuza y'i Burundi benshi muri twebwe twari muri kaminuza y'i Burundi turi mu bisata bitandukanye twari dusanzwe dukina ibikino nk'ibyo ku mashuri byaragirwa hama abantu bariko baragira ibyo bikino babikoze bikaryoha muri uko kuryoha kw'ibyo bikino rero twebwe twari dusanzwe tubikora tukabona ko biryoshe tugashima tukabona ko biraryoshe babitangiye kuryohera twebwe hama ari naho umuntu atwagira icyumviro cyo kuraba uko ibyo bikorwa byogira akamaro muri hano mu kibano iwacu na cyane cyane Burundi cyangwa n'u Rwanda cyangwa kano karere turimo gasanzwe karagize ibibazo bitari bike muri kahise kacu tukaraba uko ibyo bikino bisanzwe biryohera abantu benshi bikoranye abantu benshi twobishyiramo akantu nako kufasha mu kubakiza mu kubaremurura mu kubaryohera mu bijya bisanzwe nyine twabonye bimara hajya twari turi duca tubona ko twobyagura bikagenda bikava muri kaminuza tukabijyana no mu kibana ahatandukanye ari naho aho hari mu 2013 duca tutangura mu 2014 niho twatangura kugerageza hanze ya kaminuza kandi tunagize ibikino bitandukanye ibyo twakora muri kaminuza hama niho rero 2015 turakora 2016 niho ryabishyirahamwe ryemewe ku mugaragaro ryemewe n'amategeko byo bitangura gukora rero ibikorwa n'izina ibikorwa twamaze gushyira hamwe imitwe n'imitima nk'uko dukunze kubivuga abenshi rero abari bagize iryo shyirahamwe turi inyuma gatoya bari abantu bizi iby'indimi nka jye nari umwe muri abo bizi iby'indimi hamwe n'abandi bize igisata cy'imyifato bita psikoloji abo nabo icyo bari badufashije yari mujya bintu nyine bacyutanga bimwe mu kirundi tuvanga na matabe y'amavuta abo bo mu mbiga by'imifato kwebwe ibyo dukoze bigatwenda abantu nabo bacu badufasha bakatwereka bati nyabu na hajya iyo mugizirika ikamutwenza hajya muri iyo bisiga mwaka bakadusigurira akamaro byabamariye niho rero twaca twabonye ko ibyo ari by'akamaro kanini tuca tuguma dukora abari bizi by'indimi banashakaga twafata ko ari umwanya munini twakorera ku bintu ibikino nk'ibyo kuko utari kubabyiga inyubako yacu cyangwa ubwigo ko bimeze twe twari muri ibyo abo nabo bizi imisato bakaba bazi akamaro bimara tuca duhuza ibyo bintu bibiri ibyo bisata bibiri bica birahura bica bibyara umunyinya rero umunyinya kuri ibyo nabyo tubifatiye ko twafatiye ku gihozo kivuga ngo umunyinya w'ingara ugamamo ababyeyi umunyinya rero ugamamo ababyeyi dushaka kubugamikamwo abarundi kubugamikamwo abanyafurika cyangwa isi yose nyine yoba ifite ibyo bibazo kivugwa n'ibyo dukora nuko murakoze nibaza byinshi ibijyanye n'ivuka ry'ishyirahamwe ryacu nuko byagenze
urakoze cyane none wewe Fidesi umaze igihe kingana gute uri kumwe na umunyinya watangiye kujamwo gute
jewe Fidesi
ego Fidesi
ego urakoze cyane jewe umunyinya nabwo natangiye kujamwo mu 2015 uko natangiye kujyamwa ubwa mbere na mbere hode nakunda iby'ubukina muri rusange ku mashuri ya lise aho niga kenshi bakunda gusanga iyo bavuze ko hari udukino dukenewe nakunda gukina ndimo gukina kandi nubwo ko ibintu bimbaye nza ko mvuye mahoro hama rero nanjye nari naje gushika muri kaminuza ariko aho bakorera abo bandi bahibarije n'abandi batanguye jeho sinjye muri kaminuza imwe nabo yari kaminuza imwe ariko makampisi atandukanye ariko muga muri ekipe yabo muri iyo umwe nyine bakora harimo umwe w'umugenzi wanjye tubona muri kampisi hanyuma arambwira ati nyamayamara hari ibintu dukora ndababaga ati ntizikimwe yose mambwiye mbagiye muri iri ngo mbagiye mu munyinya hano ndamaze iminsi mukuru mbishya arambwira ati tubwe rero turakina amakiri yacu ibyo bimeze nk'ikino benshi bakunze kwita icyese n'atari cyo hanyuma rero mbwira none bisabye iki kugira ngo mbe mwo hama arambwira ati icyo kabisa n'ishuri bisaba bisaba ko ubikunda nanjye ndavuga ngo kabisa naho ndabona ko mba kuri yaho ariko nimenya nandi ngo bijyamwo kugira ngo mbanganye neza imbere impano mbona afite muri jyewe yo gukina kwegereza abantu nkabafasha hanyuma tugahitamo gutyo nuko niko byangenze
ego murakoze cyane rero abatwumva reka tugerageze kubumvisha tumwe mutugenegene cyangwa ibikino imwe mu bikino mwakinye mu minsi yahera gashobora kuba gatwenza kuko harimo utuntu twinshi cyane muri ako gakino twumvise kariko no ku rubuga rwa Facebook aho umwe avuga ururimi rw'ikirundi agerageza gusobanura icyo kumbura umunyamahanga w'umuzungu yaba ari karavuga mwaragerageze kugakina mu buryo butwenza cyane rwose ako gakino reka tukumvishe abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene twari twanabararitse nabo nyene ufise agakino canke utwubite utugenegene kuri bamwe muturungikire tugasangize n'abatwumva kugira ngo turabe ico twofashanya kumva uyu mwuga wo nkuko Rivarda bivuze kuremura imitima y'abantu iba iremereye ni igikorwa gihambaye cyane Rivardo muri ko murakora cyane cyane nkuko watanguye bivuga kuremura imitima y'abantu baciye mu bintu by'ingwano ibintu bya ntureka za politike ndakeka ko bifasha cyane reka twumve ako gakino mwakinye
urero mwana cyangwa ubutumira gasanzwe avuye mu bihugu bya kure yamenye ikirori ariyos nice comedy ubu rero agomba aze kutubwira ubutumwa azanye ndabona yashyize hano ajya amerewe neza cyane ndabona asa neza atuzaniye rero mesaje ikomeye iyo mesaje atuzaniye ivuriro kure kandi avuga mu rurimi rwe butazwi ukurikire jyewe rero ndababera ijisho n'ugutwi n'umunwa turi kumwe tumwakire tujikana biryari ariko nimuntakire nabazaniye n'ubugari
mego na tiro
jo biryari biryari ariko nimuntakire nabazaniye n'ubugari
dans ces pays africains comme le Burundi
pardon
dans ces pays africains comme le Burundi
muri bizana hezo bitage isiriti mu Burundi
le Rwanda
u Rwanda
le Congo Kinshasa Brazzaville
kandi Kinshasa kala Brazzaville no muri bizana hezo bitage ibirato by'abagabo
le Mozambique
ça vous kick
On vient pour nous voir l'art de l'humour.
Passante la rara la ta humouille.
On vient pour nous voir l'art de l'humour.
Passante la rara la ta humouille.
En effet, Burundi et Burundaise.
Et les Rwandais de la caisse.
Ces genres d'événements.
À ma ville Manhaya.
C'est un bon moment d'être ensemble.
Barapama Namata Samba.
C'est un bon moment d'être ensemble.
Barapama Namata Samba.
Dis à ton ami. C'est un bon moment.
Dis à Mugenzawe, où t'as nos Kumbama.
Dis à ton ami, c'est un bon moment. Dis à ton ami, c'est un bon moment.
Dis à Mugenzawe, où t'as nos Kumbama.
Il faut multiplier ces occasions.
Pourquoi ça nous multiplier ces occasions?
Et toi,
rien est ici.
Le pays est le même.
Vous
parlez une même langue. Le Kirundi.
Kawarundi.
Comme vous êtes des frères et des
sœurs. Frère, ma sœur.
Arrêtez la guerre alors.
T'es la même guerre dans l'arjo.
Oui. Arrêtez la guerre alors.
T'es la même guerre dans l'arjo.
Votre pays. Baptisez-le.
Vous pouvez, combattez-moi.
Et regagnez le sommet du développement par réconciliation.
Non, pour gagner la main, ma concilia.
Félicitons ces artistes.
Qu'est-ce que l'artiste fait?
Pour ce grand jour.
Pour qu'on les gagne tous les.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous qui êtes venus les soutenir,
la même chose que vous soutenez.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitons les organisateurs.
Qu'est-ce que l'on organise?
Oui.
Qui ont tout fait à ta collaboration?
Pour connaître ce jour,
à 14 ans, il est joué.
Il nous amène la catacombe au Burundi.
Il va tout donner du compte au Burundi.
C'est la joie pour toujours.
Nous connaissons le Burundi.
Ici, je vois des gens de plusieurs talents.
Ah ah, Nabana, à la Chalama Salamèche.
Des DJ,
à la Nyaïmiyeri.
Des musiciens,
à la musicien,
des comédiens, des danseurs,
à la comédie de la danseuse,
applaudissez-vous
pour ça,
oui,
la comédie.
C'est un bon atout, c'est un bon atout, c'est un bon atout.
Comment va-t-il dans la route?
Je parle à toi.
L'art
est meilleur.
Pardon?
L'art est meilleur.
Ah, la mobilière!
Oui! C'est très important. Hein? C'est très important.
Et vous calmez la politique?
Oui. J'aime le slam.
D'accord, on va l'islam.
Vous avez vu l'islamère, non?
Ah, on va l'islam.
Hein? Vous avez vu l'islamère, non?
Vous avez vu l'islam, c'est sûr?
Quand on slam.
Vous avez l'islam.
C'est comme sur le champ de bataille.
On met les champs de bataille.
Avec
la chale.
Ils emportent les esprits des spectateurs. Ils emportent les esprits des spectateurs. Ce talent n'est pas catholique.
Et quand il y a dans sa vie qu'il y a la catholique.
Son talent n'est pas catholique.
Il va t'en aller qu'il y a la catholique.
Il ne cesse d'être meilleur.
Il est bien la tête, il y est.
Oui. Applaudissez pour les. Applaudissez pour les slameurs.
Comme le matin à l'islam.
Ils sont les meilleurs.
La tonne est liée.
Ils sont les meilleurs.
La tonne est liée.
Chers frères et sœurs.
La frère de ma sœur.
Ici, c'est ça de mon discours.
N'en est-ce que vous me couillez?
Je retourne en Bigami.
Ni Mario Kamukani.
Diyala et Rodomanza.
Ni Bouninsa.
Sentez-vous bien.
Sentez-vous
bien. Sentez-vous bien.
Sentez-vous bien.
kano karatwenza cyane gose kaze mu kiganiro muri isanga mwese muduteza amatwi ako kari kamwe mu tukino ibikino bikinwa nabo mwishira hamwe umunyinya umunyinya nishira hamwe mu Burundi ririko ryagerageza kuremura imitima y'abantu babicishije mu bikino comedy cyane théâtre kuri bamwe bavuga mu gifaransa turi kumwe rero nabo mwishira hamwe umunyinya turi kumwe na Rivardo niyo nizigiye ajejwe migambi muri iryo shira hamwe turi kumwe kandi na Fides niyo nzima numwe mu bigeme bari muri iryo shira hamwe nabo nyene reka mbanze ngaruke kuri Rivardo mbere yuko ndakubaza Fides ingene mufashwa kwitahura kumenya iyo muri kumarakina inkino nkizi canke ibikino nkibi ama comedy nkayo reka ngaruke kuri Rivardo Rivardo aka kantu duhejeje kumva mwagapanze gute mwagatanguye gute kugira ngo mukandike mugakine muri izo nkino zanyu
murakoze cyane murakoze gute ako gakino icyumvire mu bisanzwe cy'icyavuba ikirimbiro cyari cyo mu 2009 tutarana shika no mu munyinya urumva kari akantu n'igituma dukunze kugakoresha n'akantu gatwenza kuko urumva umuntu ariko arasigura mu Kirundi ntibisanzwe asigura ibidahuye n'iby'Igifaransa ibindi Igifaransa kubera ko mu Burundi turi benshi abenshi tuba turiko turabikinira barumva Igifaransa haba hari n'ubutumwa bukomeye kandi buryoshye cyane bwo gutuma impanuro kandi ibintu by'akamaro mubwo wo mu Kirundi nawe acajyamwo asigura twereza asa n'isigura bigatuma na ka kandi niyumva wawundi kamwe gakora ku mutima kananinjiramwo kuko ubwa mbere ntasamara n'indi muntu agiye akayasomera bavuga bati usanga batabikurikira kandi ari ibintu by'akamaro nubwo kubera kiye turasubikamo karya kantu gatwereza bituma bacabikurikira kandi bakabikunda hari ndazi abantu benshi barakunze kutwumviriza kuko maze kutwumva n'abantu benshi hari n'abadusubiramwo bo nyene bagerageza kudukina utusanga rero akamaro bitumarira igio nuko bidufasha gushikira imitima y'abantu mu kubatwereza no mu kubafasha kwidagadura ahanini rero mu kugasanga kuriya njyewe narabwiye nari mu ishuri ry'indaro i Gitega hama ndakandika bidasanzwe tumaze gushika rero muri kaminuza twabitanguje bibiliya icyinjiro cyo gufasha abantu cyukishije mu bikino kandi agaca akabaro kamwe mu bikoresho dukoresha kuko mu munyinya ahanini dukoresha ibijyanye n'ubukenze abantu tugakoresha ibibafasha kwiyumvira tukanakoresha na bibyo bibaremurura muga cyane cyane muri rusange bifashe kugira ubutumwa buri bishikirize ubutumwa abantu bicishije muri kujya gutwenza
nyine murakoze cyane nk'uko twabivuze mu ntango y'iki kiganiro se ku mukenyezi n'umwigeme reka rero nawe tumushire mu kiganiro aze atubwire Fides twumvise Rivardo yavuze ibintu bijyanye no kwiyumvira kwidagadura abigeme n'abakenyezi bafashwa gute mu kwitahura no gutahura ubuzima bwabo iyo bakinye canke iyo barorereye ibikino nk'ibikinwa muri umunyinya
murakoze cyane ego abigeme n'abakenyezi nk'abandi bose iyo kumbure twari turiko turashimira ndabafasha kwitahura kwiyakira kumbure no kubona ko ubuzima bushobora kuba babayemwo kuko murabizi wese umugore w'umurundi kazi yari umunyafurika wese arakunda kenshi kuba afite ibintu yidoga se kenshi kuba afite ibintu bavuga ngo baramurenganya ko yego rero nabo iyo tubakiniye alo
yego turakumva
yego iyo tubakiniye birafasha nk'akarorero ari n'ibindi kintu tubashyirije kumbure kiba kivuga ku mabi akorerwa abapfasoni nakina jewe ndi kumwe nandi n'umupfasoni biramufasha kumva yuko kumbure ibyo bintu bishobora kuba byamubaye ko atari wowe wenyine bibaye ko ko ari ibintu bishika kandi kuko iyo nkina ndamwereka gusa ko ari ibintu byambaye ko ndanamwereka mbere no kwishyura ko narabivuyemo yego aho rero ndumva iruhande rumwe biramufasha kubona ati mbega kumbe hari n'abandi bantu bibako ibyo bikamufasha kurema kandi niko kintu ndamwereka ati nabivuyemo gucya nawe nyashaka kuca hakurikije havuga ati ah kumbe si cyaba je nyene sibiruhebwa ayo n'indi byabaye ko naje kengire ntawe kumbere nange ndeje kurinda bivamwe
niyo rero muriko murategura izi nkino birabafasha guserura akari ku mutima nkamwe nyene nkabigeme kugira ngo mugashira habona muraja hamwe mukiyumvira ico ciyumviro mukagishira habona birabafasha guserura ibyo muyumvira
makoze ese kumushaka n'ikibazo
ego fidese ego nayo ko mvuga nti no kuvuga ko bibafasha nkabigeme bari muri iyo migwi bari muri izo izo teatre birabafasha guserura ico mwiyumvira mukagishira habona mukagisangira nabandi
ego koko nko mvuze yadufasha guserura ikinyuzo cyacu nariko ndavuga nduje ku karerero kukukira kuvuga tukizira kirabe umugore muri mukibano cyacu aho tuba cyangwa aho twabaye kumbekesha avuga ati tip turabe umukenyezi ukuntu nyene ashobora kuba amerewe nabi afashwe nabi rero nkaho nk'abafasi ni umuyinya turajya hamwe nyene koko nk'uko mwabivuze twaganira ko tukavuga tuti mbega muntu gute none umukenyezi tumufasha gute gute yamufasha mu gukina kandi mugabo kandi twongera tukavuga tuti si mu gukina gusa kuko gukina ego nibyo byamuremurira nabuze yuko gukina gashobora kumufasha ahakwirukura ugenda ko turiwe wenyine kandi noneho si nicyo gusa ubundi gikino cyose nagiye na kimwe tugira igikino kitariho akantu ko gusenga nubwo ndi turavuga ati tumufashe mu kumuha akanyamuneza tumwese ko tugakina akavuga ati ndaryohewe kandi bishamuha tukongera kandi yanyigisha bishatse gutanga cyangwa ubwo butumwa dushaka gushikiza abapasiteri cyangwa kumva iyo nama dushaka kubagira tukabikorera rimwe na rimwe muri nyagishyire nyine hano tukavuga tuti turiya duhe tubaye indwara zikunda kubanyiza n'izi n'izi reka rero tubikore kandi aho kuri wa nushaka tariki nyine turi za pasiteri kugira ngo babone ko n'andi bapasiteri bahari kandi bahari babiyumvira kandi kumbe bamushaka nimba n'ibintu tuvuga tuti hari ibintu bibaye kuvuga ku bapasitoni tujya turatura tujya tubyibuka ko tubivuge hanyuma n'abakumbure bagerageza kuba bavuge aho babaye mu kibano
murakoze cyane rwose murakoze muraza kutubwira n'umukanya kari imbere ibindi mu mico y'ikirundi cyangwa ikinyarwanda muhora mukina byerekana uburyo bikwiye guhinduka cyangwa bikwiye gusubira kwihwezwa mu kugira ngo umukenyezi umwigeme ashobore guhabwa ijambo cyangwa guhabwa ikibanza mu buzima bwa misi yose muri rusange reka tugaruke kuri Rivaldo gato Rivaldo none nko muri je twako turavuga bimwe mu byo mwipfuza ndabwibaho ngo ku murongo wa telefone ko dufise abanywanyi reka nabo nyene tubahakaryo kanabo nyene tubahakaje mbere ndakonda kubaza icyo kibazo reka mbanze nje ku murongo nakire Abraham uraho neza Abraham Allo Abraham Abraham turi kumwe uratwumva Abraham ndakeka telefone imugoye gato reka kumbure mbaze icyo kibazo na imbaje Rivaldo Rivaldo bimwe mu byo mwifuza guhindura mu byiyumviro by'abantu ku mukenyezi cyangwa umwigeme w'umurundikazi ni nk'ibihe kuri wewe uraba izi nkino mu buryo bunini nyabwagutse bimwe mu byiyumviro mwifuza ko bihinduka mu kibano cyangwa mu gihugu n'ibyo bari nk'ibihe
murakoze cyane mu bisanzwe mu kwishyura icyo kibazo mu ntumbere ku karorero cy'igihe tugiye dukina mu bisanzwe mumenyereye tuba tucurumba nyine ku maradiyo ku mbuga ngurukanabumenyi hose baracisha ko ibintu byo guharanira agakira ku mukenyezi baracishaho ibyema bakorerwa abakenyezi nk'ibifidesi bikara n'ababwira turacishamo ibintu bya bimwe nahera ko no mu ntango ndababwira bimwe igihugu cyaciyemo igiye kuraba hariho ibintu bibitse mu mukenyezi w'umurundikazi ibitse mu mukenyezi w'umunyarwandakazi ibitse mu mukenyezi w'umukongomanikazi ni ukuvuga ibitse mu mukenyezi w'umunyafurika ibi bibazo byose twagiye turacamo byabashyizemo imvune ari nabyo mu bisanzwe twashaka kuremura Ije na byo rero aho tumaze igihe duca naho dukorera ibintu ibyo bisino byo kwigisha no gufasha kuremerura abantu biraboneka ko mu mukenyezi byamusizemo imvune. Iyo mvune rero ni ukuri irakwiye guhinduka umukenyezi akitabwaho tukajya kumufasha kuko abakenyezi ahanini aba babyeyi batwibaruka aba bashiki bacu abana bacu babigene byafata ibintu byinshi bagifata nk'ibanga bikabatunguza umutima kandi ahanini byari bikwiye gusangirwa n'ikibano ahanini ntayo mabi akorerwa abakenyezi. Ndibuka tugiye hari ahantu twari tugiye gukinya ahantu mu Cyitoke mu ntara yo mu Burengerazuba mu Burundi tugiyeyo turakina abo bakenyezi barakogwa ko tuko turavuga mabi abera mu ngo z'abantu niko turabivuga ahanini abo bakenyezi barakogwa ko baca bavanga umunezero n'amarira bavanga umunezero n'amarira kuko ibyo byinshi twari kuturavuga bobo ntibabibona ntibabibona nk'isinema nk'uko abagabo babona bitwengera babirorera nk'isinema nabo rero duca tubona ukuntu imiryango ibayeho mu bibazo umucuruzi w'umurundikazi arakwiye kwitabwaho akumvirizwa akavuga ibibazo afise hama akabigira abantu bagira icyo bamufasha. Icyo ni kimwe mu kintu gikomeye cyane dufatiye ku bibazo igihugu cyaciyemo tugafatira ku mabi aba mu miryango tutamenya usanga batanavuga usanga ari kakantu kaniko zubakwa hano mu Burundi no mu Rwanda akantu kaniko zubakwa karacisha ibintu kuko ababyeyi abo bakenyezi baragira ingorane ugasanga barabuze iyo bari buducishe kugira barimuruke ibyo nibyo bikina ahanini niyongira twari uri kubicishamo kuko baba abagabo abakenyezi abigeme bose baba bahari kandi bikabakora ko ibyo bitutubwira twari ko turakina abona bariko baratwenga umuntu avuze ko ngo ariko agwaye indwara yo mu kigo kuko mu gikeni twari twateguye hari ibintu byo kurwara indwara yo mu kigo abona abantu bariko baratwenga bifata ku mazuru uwo mugore yararize ahagarika n'igikino atangira kutubwira ibintu by'inkoramutima ibibazo yaciyemo aratwereka ukuntu umugabo yamuwewe yamubwiye hambavu aramufasha aramujya imbere aramujyana kwa muganga ariko aratubwira ubundi burorero bwinshi bw'abantu bakigeze bitaho bavuga ngo ntakakimaze bamwirukana ni ukuvuga ibyo n'ibintu tubayemo ariko ntibishoboka gusa ibivugwa rero twe ibyo twifuza gushyika ko naho umukenyezi agira ijambo umukenyezi akagira ijambo ariko ikibazo mwari mubagize fise ku miti mbega none mwebwe nk'abakenyezi be koko birabaha ijambo kuko mu bisanzwe ahantu hakeneye gukinwa n'umwigeme hategeka gukinwa n'umwigeme ahantu icingira gishyushye agishyikiriza neza cyane no mu gikino rero tuba turi ko turakina umukenyezi atari icyatugiye ndafite akambakiye afata ijambo n'abamugabo bahora babana ubona neza ko ahora amwima ijambo akamwumviriza mu bandi kandi arumva aremurutse ko mu bisanzwe twifuza ko yogira ijambo agashyikiriza ibimubakiye hama ikibazo umugabo akigize akagishyikiriza bakamufasha ikibazo umukenyezi agishyushye akagishyikiriza bakamufasha hanyuma twe dutanga icyo kibanza cyo bafasha bonyine hakaba bagahabwa ijambo bagashyikiriza akababakiye kose hanyuma ibi bihugu byacu icyo byamenya ni uko umukenyezi mu iterambere atarimo nta kintu gishoboka atekanye mu mutima afise umutima uri hamwe umukenyezi iterambere niyo nkingi yaryo kuko kuraraba ibikorwa byinshi biriko birakorwa bifatiye ntagenda kure ndaza ibikorwa n'abakenyezi biraruka byiyumvira ni ukuri umukenyezi ahawe ikibanza akwiriye nkankeka ku iterambere ko nshikako
murakoze cyane no mu kanya kari imbere uraza kutubwira kumbure aho muhora mukinira izo nkino kugira ngo n'ababumva batangure kumbure kuzabaraza turumva ko bashobora kugira icyo bahigiye uretse nuko kunezerwa gusohoka bakaremuruka umutima ariko barashobora no kuharonkera inyigisho. Ngaruke ku murongo wa telefone ndabwiye ko rero n'abandi banywanyi bifuza guterera turafise Daniela mahoro neza Daniela
Jenny
urahura komeye
ndashimye Imana
ni byiza cyane akabazo cyangwa icyumviro.
So ni Daniel ndi Nyamasheke ruharambuga mu Burengerazuba bw'u Rwanda. ndagira ngo mumbarize abatumire ese mu byukuri ko tubona muri sinema cyangwa muri biriya bya comedy abakenyezi n'abigeme ubona bakiri ku mubare wo hasi kandi mu byukuri ntawe ubakumira ntawe ubabuza amahirwe ese mu byukuri nk'abo barebye kure nk'abasesenguzi babona mu byukuri biterwa n'isi ku buryo tutabona abantu bari ku rwego rwo hejuru basetsa abantu batsinza ariko tukabona abakobwa baracyari ku mubare wo hasi biterwa n'iki
kumbure reka turabaza Fidesi kuco yiyumvira kuri ico kibazo nda ngarure Ibrahim nawe nyina terere Abraham uraho neza
nda makuru ngaho ku ijya Amerika
ni makuru ni meza namwe
natana mu Tanzania turashimwe
ni viza cyane Tanzania uherereye he neza na neza
Tanzania Kagera Bukoba.
Ikibazo none cyangwa ikibazo ga Abraham.
Ikibazo. Nagira mbaze abo batumire. Niki yumvira je mo nite no basaba. Bo girageze bakagira ati ibyo bikino byabo bikakwiragira mu Burundi bwose kubera hari henshi bice binini ya jende Umurundi mba hano muri Tanzania ariko mvuka ingozi mu Burundi bugerageza hose kabisa bikashika bakaza bakina bakagerageza bakagira mu ntara zose zishoboka kugira ngo ibyo bikino byabo birigisha cyane kugira ngo abantu bagire bafatireho n'inyigisho
urakoze cyane Abraham ngaho muri Tanzania turagushima
samba nama murakoze
Rivardo ikibazo cha nkere kuri Fides ikibazo cha Daniel kivuga giti ni kubera iki tutabona abakenyezi n'abigeme benshi muri uyu mwuga canke muri zinkino muri ibi bikino wewe ubyimvira kuri iki
murakoze cyane ukuri kuri nkabeshe ntabigeme ntabafasha dukunze kubona cyane muri bino bikino ibijyanye n'ibyo bigaruka ahandi nigeze kubaza Rivaldo nk'umuntu mutireja yavuga ni iki dushaka gukuraho nibaza ko ari mwabuze nifudaho kizaho mu muco nyarwanda cyangwa w'abarundi eka mbere kumbure na muco wa nyafurika abagore ba nyafurika muri rusange ni nacyo gituma nyine turiho turahaguruka impamvu abigeme n'abafasoni badashobora kujya mu ikina ibintu binezera abantu banashaka turi banezera gutekana n'abaremerera ni kwa kwitinya nyine kw'abafasoni ni wa muco kumbure navuga w'i Burundi cyangwa u Rwanda cyangwa wo muri Afurika muri rusange aho umufasoni adakwiye gufata ijambo ngo avuge mu bantu ego iyo umufasoni kenshi ndavuga ndaje nk'i Burundi kugira ngo umuntu umufasoni ntahaguruke afate ijambo kenshi bamwita ukundi kuntu amwita isimba rubebe umuntu nyene navuga umugore w'ingare umugore atacyubaha umugore atacyasomera ego ari nacyo bituma nyine wanashaka mu Burundi cyangwa kujya hanze ku bishobora kuba bimeze biranatugora cyane abapasitoni n'abigeme bari muri iyo migi ikina ibyo bikino kuko hari igihe uhura na mosha menshi amosha y'ababyeyi wahubwira bati ibyo ngize gukina nyamara ndagusura ku iteka nta mugabo ujya turonse kubera yuko ibyo bintu ubibahuka ukagenda hagati mu ikoraniro ukavuga ndetse noneho ni byo usanga ni kuvuga ugasanga uvuze ibintu nyine niyo tuta ngo uvuge urupfasoni mu Kirundi hari igihe ugenda kuvuga ariko umbere ari ingorane ishobora kuba yavuze indwara yo mu kigo birasaba ko by'ukuri ukoresha amagambo adakunze gukoresha nk'abapfasoni b'indwara yo mu kigo bashobora kuvuga ukuntu ifata iyindi ifatamwo rero usanga abantu nibo bakubwira bati nyamara kibazira ko umupfasoni cyangwa umugore ajya muri ibyo bintu gushira isoni ni ukuvuga ibitavuzwe nk'umupfasoni w'umurundikazi ari nacyo gituma benshi yatuma bose banabikina bavuga bati ibyo bintu bijya nk'abantu b'itsinda rwego kandi hari n'ikindi kintu bakunda kuvuga kubera ko kuyisanga mu isanzwe kenshi iyo ukunze kurahanura nicyo hirya y'ukuri hari igihe rero kugira ngo uvuge uko kuri navuze usa nk'ukunda gukoresha amajambo adakunze kipele kasoni ida iburundi ugonjwa ni tangu kwa chikumbu na njia kuchina ni zonye na njia bamo ugonjwa ni kusekuri mukoga wimaraya mukoga utajirindero wamivarabara kwa ni uza kuvuga ni wada ucha ushate ku ubutumi ushate kutanga au kuna njia la kufatira kujia uri kuyachina.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Rivaldo nawe ku kibazo cya Ibrahim kivuga giti mwo bamukwira mu gihugu hagati mu gihugu hose kugira ngo mutange izo nyigisho mwongere muteramisha abantu no mu gihugu hagati.
Yego, urakoze cyane. Mu nkundire imbere yuko nita ku kibazo cya Abraham, ndanze nduhirire CBS kuri ico cya mbere ahanini haba mu Burundi no mu Rwanda. Umuco ni wo ukigifashe, umuco ni wo ukigifashe abakenyezi kuko baracari muri bya bimwe bavuga ngo na bajesanzu na banyakigo ni kuvuga abo bantu nabo kuguma hariya muhira gusa. Ariko gusa ni uko hariho ikintu aho haba harimo kwihenda kuko ugiye kuraba no muri kahise ni usanze mu Burundi urabye abantu benshi bakora ibi bintu kurufata nk'ibintu by'umuco cyane cyane barabakenyezi uravye imbyino nyinshi turavye nk'aho ahubwo ko abarundi kenshi kabyinwa n'abakenyezi bijya byose rero ni byo twari dukwiye ko twari kubwira ndamwereke ko nubwo batabikora nuko ari b'injuru bishoboka ko ari kubera nyine isi guhindagurika naye ahandi imbere kera abakenyezi bari babirimwo abakenyezi niho batambaza ntambo zose twumva umudereyo umusigo n'iki mu Kirundi abanyarwanda bashobora kuba batabigize ntambo mugana intambo zisanzwe n'abakenyezi hariho intambo z'abakenyezi hariho n'iz'abagabo nk'intore n'ibindi ikiboneka ni uko bareka kubikora ariko barabishoboye cyane wanashaka turabye nk'umukinnyi akomoka muri Kenya yitwa Lukita Nyong'o arazwi cyane kandi biraboneka ko ari umuntu abishoboye wanashaka afise ageze ku rwego runini cyane na hano mu Burundi biraboneka abakinnyi dufise ariko barakina n'abantu nk'uko babikora kandi babiryoshya cyane mu Rwanda hose dufiteyo abagenzi benshi ariko barabikora kandi bariko barabishikana kure wanashaka mu Rwanda ho n'abari imbere rwose n'abakenyezi kuko ni ikintu kibiri kubera ko Rwanda abakenyezi biraboneka hariho nk'amasabukuru nk'ubumuntu ibikorwa n'umukenyezi ibyitwa za kina festival z'abana bato bato umukenyezi abiri imbere ni ukuvuga barashoboye kandi barashoboye kubikora iyo kuri icyo cya Abraham nacyo ikintu nk'ibyo turi ko turabikora nyine mu gihugu cyose gusa ikibazo dukunze kugira n'ikibazo cy'uburyo naye ahandi nk'uko bivuga dufite icyifuzo cy'uko bishyikirira abarundi benshi hari n'igikino twigeze gukina hano i Bujumbura ikiraho cyari ahandi gihamagariye abarundi ko bumwe kujya hamwe cyari ko kirakinwa mu abakinnyi bangahe barimwo batandatu batatu bari abakenyezi icyo gikino abantu bose bari bahari bavuga bati gitembereze mu Burundi bwose ukuri turabe ko icyo kuko kiri inyigisho nyinshi cyane rero icyifuzo ni icyo mu ntara ya Ngozi kenshi no mu kwezi guheze ahubwo no mu nziza kuko tutaramenya ikombine tuzoza gukinamwo ariko ahubwo muri iyi nzu nyine ariko wa gatanu cyangwa wa gatandatu hariho ikomunite tuzoza gukinamwo ibijyanye na ibibazo abakenyezi bagira amabakorerwa abakenyezi n'abigene tuzoza gukinira ikintu hariya ni ukuvuga rimwe na rimwe turaja mu ntara izo dukunze gukinamwo Ngozi irimwo na Kayanza irimo na Cibitoke rimwe na mwe ndababwira ariko icyitudo na twe nicyo nyine nta kibazo twobibonamo ikibazo ni kimwe cyonyine ushobora gushikayo kuko Burundi naho ari buto hamwe kandi urumva byoroha kandi biraryoha usanga natwe twonezerwa bishobotse nibyo turi ko twita ku butare turondera bishobotse azokumva twashyitse ngirango no kugacumba k'iwawe.
Twarumvise ko kandi twaranabonye no ku mbuga ngurukanabimye ko muraseruka imbibe muramaze kuja haba ari nko mu Burundi cyangwa muri Congo ndumva ari muri Congo muheruka kuja gukinirayo.
Ariko twe birashyika tukagaruka imbibe nk'ubu twa muri Congo ahubwo twaherukayo aho twaheruka vuba ni muri Tunisia ariko hoho hari ahanini hariho mu cyo dukurikira icyo twita ingeri zose genera zose ko hoho rero hari ku bikino byitwa na duto duto twagiye muri Tunisia ibyo nyine twagiye turabikora no muri Kampala aho twari tugikino twereka turakina bihuriyemo n'ibihugu bitanu harimo Congo harimo Burundi harimo Rwanda harimo Kenya hakabamo n'Ububiligi icyo rero nicyo twari dukina hano Tunisia Rwanda na Kampala ibindi nabyo twaragiye turanakinira no muri Congo koko imbere yaho ahanini tugiye gukina ibikino ibyo bikino ni muri bimwe ariko ndababwira aho duca tunabonera ko mu bisanzwe ibibazo tubisangiye ni bimwe ibibazo dusanga mu Burundi ibi nabyo dusanga no muri Congo nibyo dusanga no mu Rwanda hose usanga nyine ibyo bibazo tubisangiye.
Urakoze cyane. Reka twakire Jean Baptiste ku murongo wa telefone. Nawe Jean Baptiste ararindiriye. Urakoze kwihangana. Jean Baptiste uraho neza?
Muraho neza.
Mahoro mahoro.
Mirka nibizi Jean Baptiste ndi Kigali igikondo. Nanjye ngira ngo nshimire abo bantu rwose bazi gukina neza amakomedi cyangwa se udukino, ahubwo sinzi nimba yenda hagira bagira nk'igihe kizwi bazaza bacisha nk'ibikino byabo kuri radiyo runaka tukaba tuzi nk'itaha bakinira tukabumva. Babishoboye bavuga nk'uko inyinamico tuzi igihe ibera nabo bakavuga ati dufite komedi ica kuri radiyo n'iyi igihe cy'isaha iyi n'iyi nibura nk'abafana babo noneho tukemeye tubarayishinga gutyo gutyo gutyo.
Rivaldo kuri icyo nyene mwaba mufise kumbure abo mumaze gutangura gukorana nabo ku maradiyo canke YouTube yoba ifise inkino zanyu aba bafani banyu boshobora kuja kurabako? Rivaldo? Hello Rivaldo, turacyari kumwe?
YouTube ego turi kumwe? Uranyumva?
Ego?
Kuri icyo nyine kuri YouTube bagiriye hari igikino twita urubumbiro turamaze gushyira ko ariko ibiganiro bine bashobora kuronka ubunyene nk'ubunyene turiko turavugana uwo genda kuri YouTube akandika akanyaburunga aca abona ahantu hari ibiganiro bine byitwa urubumbiro ibyo nabyo nibyo ishyirahamwe Mumenye ryakoze mu bijyanye no gufasha muri ibyo bikorwa byacu n'ibyo dukora biraba n'abana bo mu ibarabara kuko mu gihe kizwi twari twakoreye ku kintu cy'abana bo mu ibarabara icyo mikino rero bashobora kukibona harimo n'ibindi bikino bashobora kubona ko twongeye turakora ariko no ku maradiyo ya hano mu Burundi mu Rwanda sinzi ko bishoboka ko twabitora muga mu Burundi hari n'ibikino usanga turiko turakorana n'abandi ku maradiyo bashobora kutwumva ko rero ahanini mugabo ibyoroshye nibivuze ku mbuga ngurukana bumenyi bagiye kuri YouTube bakandika akanyaburunga baca babona ibikino biriko bumvirize kuri icyo twakoze kiraba nyine abana bo mu ibarabara ariko turafasha abana bo mu ibarabara turabe inzira byocamo kugira tubakure mu ibarabara yabaye cyabaye ikibazo kidasanzwe kuko abana bo mu ibarabara bari bamaze bamaze gutakara bamaze kugira umutima ukomeye kubabwira gusa ngo mu ibarabara ntibyoroha mugabo ugiye ukabegera ukabumviriza ukanabafasha ukabashyira muri ibyo bikino byacu tugira ukamuha akanya agakina we nyine biramugarukanira icyizere akumva ko asubiye kumvirizwa kuko amaze gukina twarabikoze turabibona mu 2017 ariko arakina ariko araraba wa wundi ahora amufata nk'igisuma amufata nk'ikidoma akamubona ariko aramukomera amashyi ko yakinye neza ajya yumva icyizere kigarutse umutima urasubira hamwe akabona ati bwa bundi rero nanjye barashobora kumubonera amashyi babandi kuko ahanini amenyereye aciye ahabose n'ipfu wa mwana we wadusuma wakiri mugabo abonye umuntu ageze aho akina bakamukomera amashyi nuko aravuga ati yego rero ni kimwe icyo kiganiro barashobora kukibona ko ahanini rero
turashobora no gushyira turashobora no gushyira ayo maadresse aho bashobora kubaronkera ku mbuga zacu za Facebook. Abatwumva mwese murashobora kuja ku mbuga yacu ya Facebook mukabona izina ryabo naho mushobora gufyonda mukaja kuri page zabo za YouTube canke Facebook. Rekanakire utumire ku mwishwe rya America Thomas ku murongo wa telefone ararindiriye. Thomas uraho neza?
Muraho.
Mahoro mahoro.
Na mahoro.
Kibazo canke cyumvira.
Ubwa mbere ubwo nagomba gutera inkunga canke intege abo ba comedie kuko nabantu muri make niyo baye ahantu uri mu bibazo amaserese yijya nino ushobora kuraba comedy kanaka cyangwa ikintu bakinye kanaka ugahura kira kuguriye mu mutwe ugahura bya bindi warurimo birabanje birakuvuyemo rero no vuga nti kubikora ni kimwe ariko je na masaba leta irakwiye muri bijya bindiye ushikira nganje bw'inkino n'imico kama ko buda barashigikira abantu mwena bakabafata mu mugongo keshi gituma badatera imbere harahura umenga leta ntacibafasha ugahura nimba ari comedy kanaka ariko arategura kandi ifise n'akamaro yo kwigisha mu mibano y'abenegihugu ugahura ahubwo umenga ni wategezwa kuyikoka byose ku mufuki we byose ugahura muri bijya bushyiranye ntacu babafasha ugahura udotsuhura abayo makomedi bategura nko mu Burundi umenga ntamenyekana umenga herera kuyahanahana kuri WhatsApp mu bagenzi gusa umenga ku rwego rw'igihugu ntibabishyiramo mbona ikintu umenga mu Burundi cyarafashe intumbero gusa n'urukino rwa ninde gusa nigo ruza baca ku maradiyo n'agakino bita faraje agaca kuri radio vyizigiro na ibindi umenga baribagiye rero novuga barakwiye gusaba nka leta bagavugana n'amaradiyo kandi nayo arabafasha kwamamaza ibyabo niho n'abantu bo kwigishwa nabyo icyumviro cyane cyari icyo
icyumviro cyiza cyane Thomas icyumviro cyiza cyane rwose kumbure Ricardo wogira Rivardo wogira icyo bivuze ko masegonda make iki cyumviro cyo kugira ngo kumbure mwegere leta mwegere ubushikiranganji siho bari ngo bivugire ndakeka ko bashobora kuba bafise ibyo bo babafasha ugwaruka bafasha abakomedien duhora tubona rimwe na rimwe bitabira inama za leta haba mu gihugu hagati ugasanga ariko barateramisha ibiganiro bimwe bimwe leta iba irimo nayo nyene turabona ku mbuga ngurukana bumenyi kigingi n'abandi benshi baba bari mu manza manza za leta kumbure baba babikoranye n'ubushikiranganji Rivardo kuri ico ukivuze kwiki
yego murakoze cyane nkuko mubivuze kuri uwo muntu arakoze intererano nziza icyumviro cyiza cyane mu bisanzwe natwe iyo niyo ndoto tuba dufise nicyo cyifuzo tuba dufise cy'uko twashyigikirwa kugira ibyo turiko turakora bigirire akamaro benshi basumbye barya turiko turafasha ubuntu kumbure ingufu zacu zishika hato ingufu zacu ziracyari nziza nke kubera ko tudashyigikiwe mugahamwe ubushikiranganji leta ibizeye n'ikidufasha ndazi ko byoshika kure kandi bikagira akamaro kanini ibyo dushima twafashije nk'abane bigakunda ko dufasha benshi icyo rero dushyira kubikora turagenda tudodora turadodora ku bushikiranganji ubw'urwaruka ubw'igice kama twamayo rero iyo bikunze baradufasha nyine mugabo ubu kugeza kino gihe ntibaragera aho badufasha dukwiriye ibyo aho tubona ko dushyitse aho twashaka mugabo tugumana imyizero twizigiye ko bazodufasha gusumba ariko kugeza ubu ibishobotse ibyo ibyo tubasanganye kuko mu bisanzwe murabona ibihanze igihugu cy'ibice usanga ubw'ibidodora kuri kino haba usanga hari ikintu gisimbira icyo ariko n'ukuri ntabereshe ibyo nabyo birubaka cyane kuko twarabonye muri kahise cy'isi wanashaka ibikino nk'ibyo ibintu byo guteramisha abantu byagiye birafasha no mu bihe amajambo ya politiki atari bwafashe ndazi ko byogira akamaro.
Urakoze cyane. Reka ngaruke kuri Fidesi aracyaka akanya tutamwumvise ariko nashaka kumenya Fidesi kuri wewe uravye nk'uyu mwuga barabigisha gukina uwo mwuga gukina izi nkino urabona ushobora kuzobigira umwuga nyine ukakubeshaho muri kazoza?
Ego yakoze cyane. Ego ndabyumva ko ndo shwa kwigira umwuga umbe shamwe kadoza nko ndetse n'ubu na umugundekezeho kuko bushikiza ha nta kazi kakazi mvuga ngo ka leta kakazi mvuga ngo mpinga ukwezi kwezi oya ibikorwa nkabya n'isi yose ni ibi kumbure nk'uko bari kubivuga yabivanye n'imico y'abarundi biratuma kenshi usanga nyine biguca intege kuko uyu kugerageza kugira ngo ubeho navuze biguca intege kuko biranashika kumbure ugasanga yateguye n'igiteramo kugira ngo igikino ikintu cy'igiteramo hanyuma ukavuga uti kino gitena mubwira ngo bikunde ni uko za ngombwa yuko hagira abantu badufasha bagaterera uko bashaka uko bashoboye nimba tugiye kugira iyo spectacle ibyo biteramo nyine ariko ndavuga ugasanga kubera yuko ibintu bitari mu maraso y'abarundi kubera uko kuntu tubyikiriye n'ababikora rero uko usanga nicyo giteramo ugikoze nta n'abantu bazi nuko kuraba nuko batazi nuko kuraba bahomba mesaje hama nawe kandi ubwawe ugasanga kumbure ntibigufashije ko wamuri kubabikora kugira ngo nawe ushobore kubaho nk'uko turavuga ati kugira ngo ubeho hantu bandanye baho hama ariko nkavuga nti ibyo ntacyo kumbure uyu muco uhari icyo turawuzi niko bimeze ntibaragikunda ntiharagera aho bumva ko ntihagera aho batahura akamaro k'ibikino muri rusange mu kirano cyacu ariko icyo dukora natwe ni kandi ni kuri turabishima hari abarundi benshi benshi rwose ariko barabona akamaro k'ibyo dukora ibyo by'ibikino haba mu ihinduka ry'ibyo nashaka haba nyine niko kubisanga nibifasha abantu navuze kuremeza imitima yabo ikintu kimwe inguvu ni uko ari ikintu ndimo nkunda ego navuze ntino amahera ngo ndabaye ku kwezi kwezi mugura ndiba ndyohewe niba negeye no kubikora navuga nti mbere hako ugenda gukora akandi kazi kiyumvamwo nubisaba gukora bino bintu nkora nezerewe nkanezerwa n'icyo nifasha nkanezerwa n'icyo cyane ariko ndafasha abarundi benshi kuko yavuze ko by'ukuri ibikino byacu birafite akamaro gakomeye cyane bihinduka twumvire n'ifoto zimwe zimwe z'abanyagihugu rero
akanya katubanye gato akanya
katubanye
akanya katubanye gato two turasozera ikiganiro ariko nagira mfata akanya gato cyane kugira ngo ndabashimire cyane ko namwafashe kano kanya ko kuganira natwe batumva mwese turabashimiye ko namwaterereye twari turi kumwe na Rivaldo niyo nizigiye ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Umunyinya ishyirahamwe rigira ibikino ndemururamutima ibikino ndemururamutima bifasha mu Burundi kugira ngo abantu baremuruke ku mutima twari tuzi kandi na Fides niyo nzima umukinyi muri Umunyinya murashobora no kubaronka kuri Facebook canke kuri YouTube mukabona imihino zabo bakina murakoze cyane rero mwese mwatize amatwi mwashikije nibaza n'ibyumviro no ku rubuga rwacu rwa Facebook mubandanye mwumvirize ibiganiro n'amakuru hano ku iradijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi i Washington. Ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. No munsi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Ijwi